murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Ni umwanya w'amakuru turabanza kuyo hirya no hino ku isi dukurikizaho ayo mu biyaga bigari. Muri sporo turagaruka ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya.
Nabanza yenda nkavuga yuko igikombe cy'isi gisa nkaho cyatunguranye, koko amakipe twari twiteze yuko ashobora kwitwara neza amenshi yagiye asa nkaho azamuka cyangwa se atsinda biyagoye.
Uyu ni Habimana Jean-Pierre, umunyamakuru w'imikino mu Rwanda, ku byatunguranye muri iki gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Duherere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas. Perezida wa Sudani y'umumanuko Salva Kiir n'abarwanya ubutegetsi bwiwe barateye igikumukuru no wa gatatu ejo ku masezerano yo guhagarika intambara. Bwitezwe ko ayo masezerano ashigwa mu ngiro mu kiringo cy'amasaha 48 asigaye. Bimwe mu biri muri ayo masezerano nishigwaho rya leta nshasha y'ubumwe izotwara mu kiringo cy'imyaka itatu mu kurindira ko hatunganywa amatora arimwo bose. Impande zose zemeranije ko imihora yo gutanga imfashanyo ku banyagihugu yugururwa, abanyororo bagirizwa ibitandukanye mu kutumvikana kumaze igihe hagati ya Perezida Kiir n'abamurwanya bakarekurwa, abarwanya leta n'abasirikare ba leta nabo bakavanywa mu birindiro bitandukanye barimo. Itorokanizo ry'amakuru rya leta ya Sudani Suna ryatangaje ko inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'inteko z'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko arizo zizokurikirana ishigwa mu ngiro ryayo masezerano. Abategetsi mu Burusiya bavuga ko Perezida Vladimir Putin na Donald Trump bumvikanye ko bazohurira mu kindi gihugu mu nama itekanijwe kuzobahuza mu kwezi kundwi kuza. Iryo tangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu mu gihe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro vya Perezida Donald Trump John Bolton yari i Moscow mu biganiro na Putin hamwe n'abategetsi b'u Burusiya. Abategetsi b'Uburusiya bavuze ko igisagara Trump na Putin bazobonaniramwo gishobora gutangazwa kuri uyu munsi wa kane. Uyu mubonano utekanywa kuba inyuma yaho Trump azobahejeje kwitaba iyindi nama y'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero rijejwe kwivuna abansi OTAN. Inama izoba ku magenekerezo ya 11 na 12 z'ukwezi kw'indwi kuri mbere. Hanuganugwa ko abo bategetsi bashobora kuzobonanira i Vienne muri Autriche canke i Helsinki ku murwa mukuru wa Finland. Inyuma y'indwi haba imibonano ibiganiro ubwato bwarimwo abimukira 234 bwarahavuye buremeregwa gushika ku munsi wa gatatu mu izinga rya Malta. Inyuma yaho ibindi bihugu vya Buraya cyumvikanye kugabangana izo mpunzi muri n'iryo zinga. Malta hamwe n'Ubutaliyana, Irlande, Ubufaransa, Luxembourg, Ububiligi, Ubuholandi hamwe na Portugal byarumvikanye kuzogabangana izo mpunzi. Ku bwato bwatabaye abo bimukira ku nkengera za Libya ku munsi wa kane uheze bagumizwa muri Mediterane ku munsi wa gatanu mu gihe ibihugu vya Buraya byari bikiganira uko vyobakira. Umushiranganji wa mbere w'izinga rya Marte Joseph Muscate yatangaje ejo ku munsi wa gatatu k'igihugu ciwe kizosuzuma nimba harimwe abakeneye ubuhungiro by'ukuri canke arabaje kwironderera ubuzima bwiza. Kuri uyu wa kane canke ku munsi wa gatanu ejo abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya bazohurira mu nama i Bruxelles mu Bubiligi kugira banuganze neza ingene botunganya ikibazo cyabo bimukira. Intumwa idasanzwe ishiramwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Syria yaragabishije ku munsi wa kabiri ko intambara zongeye kwaduka mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu zishobora gusubiza igihugu mu bihe nk'ibihitiye muri Aleppo no mu buseruko bwa Ghouta. Ibisagara bibiri vyatewe amabombe bikomeye na leta ya Syria afatiye ku maraso yasheshwe n'ibitero by'igisirikare cya Syria ku gisagara cya Aleppo cyari cifatiwe n'abarwanya leta mu mpera z'umwaka w'2016 hamwe n'ibitero nk'ibyo byabaye mu buseruko bwa Ghouta mu ntango z'uyu mwaka. Stefano Domistula intumwa ya ONU muri Syria yavuze ko inama ya ONU ijejwe umutekano idakwiye kwemerera ko ivyo bisubira kuba mu gihugu cya Syria. ONU ivuga ko abantu bashika 50,000 bamaze guhunga agace ka Dara kuva hatanguye ibitero haraheze indwi. Ambasaderi wa Syria muri ONU Bashar al-Jafari yavuze ko ivyo bitero bigamije kurwanya imirwi y'iterabwoba ku butaka bw'igihugu ciwe. Kalitse muri Afrika, leta ya Cameroon ivuga ko bitigira by'abasirikare n'abapolisi bishwe bariko barwanya umurwi w'abavuga icyongereza bashaka kwiyonkora ku ntara zivuga igifaransa byiyongereye biva ku basirikare 80 gushika kwijana mu ndwi ziheze zibiri. Leta ivuga kandi ko abajejwe umutekano banyuruzwa nabo babandanya kwiyongera mu gihe abasivile hamwe n'abashaka kwiyonkora bagiriza igisirikare hamwe n'igipolisi cya leta guhotera ikiremwa muntu abasaba ko haba ibiganiro byo guhagarika izo ntambara bo baguma biyongera. Amashyirahamwe yo muri societe civile ariko asaba perezida wa Cameroon Paul Biya kubohora abakuru b'imigwi y'abarwanyi kugira amahoro agaruke kandi n'ubwicanyi buhagarare muri icyo gihugu.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook voa radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari nyuma y'aka kaziki. Mu Burundi abagenza cyaba baravuga ko bakeneye ibitabo bishya bihagije by'amategeko bagenderaho mu kazi kabo babivugiye mu nama yabahuje na ministri w'ubucamanza. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro.
Igitabo mana vyacu mu Burundi gishasha cajizwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 29/12/2012 umwaka w'2017. Ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa naco cajizwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 11/5 umwaka w'2018. Gushika uno munsi bamwe mu nyamirama w'igipolisi aribo ba OPG baracakoresha ibitabo vya kera. Bernard Dondo wabike umwe mu bategetsi w'umushikiranganji b'ubutungane arabishingira intahe.
Jewe arabise do police judiciaire yarantare kunye tube turaganira sur un dossier d'amineur yari en cours hanyuma ndamuriana ndamubwira nti raba article stere yo muri code pénal de 2009 iraguha isiguro icyo kibazo mbaye amarabwira yuko iyo code pénal vraiment atayizi muri commissariat ariko arakorera ko babandanye bakoresha l'ancien code pénal.
Kuri icyo kibazo Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu Burundi nawe nyine aravuga ko bishika agakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira n'ica saba bakorera mu gisata cy'ubutungane.
Saba upeji gusa kwari wana wa substitute mwuma parkiri ya osanga tekepo jara suho sariko kwa sanga bariko wakoresha revansye kote na shua kwa usanga pia arashite no saba yuko ahoba trafik simanza wabikosora hakirikare nakiru mwapoka azo hapa hatu fatira kuwela yuko lo kote yaba penale change yaba do procedure penale yari suka yumu upeji numu OMP kwese turahama gariwe kukira kiko rumwe wese akayirondera hirya no hino akayironka nta muntu yo cagira ugwitwazo ngo je cyo ntabyo nzi ngo nta abaprokureri barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozirondera izo code aho bishoboka bakagira ibintu by'amafotokopi bakabibashikiriza.
Emero Antine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane arafite ica bwira uba polisi bakora mu gisata cy'inyamiramabi ndese n'abarundi bose muri rusangi kubijanye n'ivyo bitabo bishasha.
Abo bapolisi mu bisanze aho ibere promise zose inspection generale ya police yakisaba yuko tubaha ama example barabahaye DK bashaba no kuri flash bahe abo bapedero je ni bata yuko umuntu mubwira ki adresse kuri inspection generale ya police kozi ya code zirakomemora ziko mu minsi heze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwa amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu birimo uko bitari ifo yuko rero abanyagihugu abantu administration aba polisi ari ibintu byinshi byahindutse biraba ubuzima bwa benegihugu biraba ubuzima bw'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuye ngo ntikiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko.
Bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya Karusi baremanga ko ibyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya uwo ari wo wose. Kimwe mu byahindutse mu gitabo kigenye n'ibyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mu ijoro atamutaye umushikiriza amanza bafise, ikaba ari imwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aharanira agateka kazina muntu. Ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ejo umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha Serge Bramert yatangaje ko hari icyizere ko bamwe mu bari bw'ibyaha bya genocide bakihisha bazatabwa muri yombi. Yabivugiye mu kiganiro we na mugenzi we Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, bagiranye n'abanyamakuru i Kigali. Eric Bagirubusa yaragikurikiranye iki kiganiro.
Ku rutonde rw'abahigwa n'ubutabera mpuzamahanga ku bw'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi bakekwaho uruhare mu 1994 harimo umuherwe w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga, bwana Protais Mpiranya n'abandi bamaze imyaka isaga 20 bitazwaho baherereye. Mu kiganiro impande zombi zahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu, bwana Serge Bramets, umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera i Arusha muri Tanzania, yavuze ko nubwo bigoye kwemeza igihe ntarengwa bagishakishwa bazafatirwa ngo hari icyizere ko bashobora kuzatabwa muri yombi. Aragira ati kubakoraho iperereza tugagenda duhindura uburyo bwo kubona amakuru ajyanye nabo bakekwaho ibyaha, kandi birumvikana ko ntashobora kuvuga igihe ntarengwa bazaba batawe muri yombi. Urabizi ko bariya abantu bamaze imyaka myinshi barihishe, tuzi ko hari uburyo bwinshi bakoresha, tuzi ko hari ababahishira, tuzi ko habaho kubatera inkunga. Rero rikomeje kuba ihurizo rikomeye ridashobora guhita rikemuka, ariko tubaye tutizera ko hari impinduka zigaragara zo kuba bakekwaho batabwa muri yombi, nitwagombye gukomeza tubitakarizamo. Ku ruhande rw'u Rwanda nabo bagatangaza ko gukurikirana abakekwaho ibyaha bya genocide bigenda bifata indi sura nziza kubera imikoranire n'ibindi bihugu bagiye babarizwamo. Gusa ngo haracyari indi mbogamizi itoroshye ku bari mu bihugu cyane ku mugabane wa Afurika. Bwana Jean Bosco Mutangana no umushinjacyaha wa Repubulika.
Abantu bihisha cyane cyane muri bihugu bitoroye muri Afurika usanga ari hari ikibazo kuko ngo imipaka ntabwo umuntu agenda akihisha mu mashyamba akabura. Ashobora gushyira itangazo ko yapfuye, ariko ikigaragara akenshi tubona amakuru ari uko abantu bakoze movement bagiye, ariko iyo umuntu agiye ahantu hamwe mu ishyamba mu giturage ntahave akazajya asitaza kugira ngo yibwire ngo uzamenya amakuru. Ubushobozi bwose rero icyo bukora ni iki? Ni ukuvuga ubushobozi bureba ibyo byose turimo.
Indi ngingo muri iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru batinzeho ku mpande zombi ni y'umucamanza mukuru w'urwego MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Sinimwe sikabiri bwana Theodore Meron yamaganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abaharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi kubera kurekura bahamijwe ibyaha bya genocide baba barangije 2/3 by'igifungo cyabo. U Rwanda rusanga ibyo bidahagije ahubwo biteye impungenge. Bwana Johnson Businge, minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, ubwo yari Arusha mu minsi ishize yatangarije ijwi rya Amerika ko asanga abafungurwa nta mpinduka ku byaha bahamijwe,
cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo, nta kwicuza, nta kumenya ko bakoze nabi, nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda, ahubwo umusanzu batanga n'uwo kongera gushwanyuza abanyarwanda, n'uwo guhakana genocide, n'uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya genocide, n'ibindi nk'ibyo byatumye u Rwanda rugeraho rwageze mu 1994.
Asubiza iby'iki kibazo umushinjacyaha mukuru w'urwego MICT bwana Bramets, yirinze kugira byinshi akivugaho kuko ngo ibikorwa biri mu bubasha bw'umucamanza, gusa nabasanga hari byagombye kuba bishingirwaho mu kurekura bahamijwe ibyaha.
Well, if someone wants to benefit from this specific decision to leave the prison earlier, then
ati nibyo, igihe umuntu akeneye amahirwe yo kuva muri gereza mbere ku cyemezo kidasanzwe, yagombye kuba hari ibyo yujuje kandi yashyiriweho. Aha niho ikibazo kiri. Urwego mpagarariye rwakomeje kubirwanya cyane ibyo byo kurekura abantu nta kigendeweho. Twatanze ibyifuzo ko hari byakurikizwa mu rwego rw'amategeko muri ruriya rukiko, kandi impaka kuri icyo zirakomeje. Mu minsi ishize kandi hari amakuru yasohotse mu bitangazamakuru ku Rwanda rusaba ko umucamanza Meron atazongererwa indi manda igihe indi yazabirangiye. Itangazamakuru ryashatse kumenya icyakurikira ku ruhande rw'u Rwanda igihe bwana Theodore Meron yakomeza indi manda. Ni ikibazo bwana Jean Bosco mutangana umushinjacyaha wa Repubulika asanga kirenze ubushobozi bwe kuba yagira icyo akivugaho akabiharira inzego zibishinzwe. U Rwanda rukifuza ko mu gihe hajya habaho kurekura abo bamaze bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo narwo rwajya rugishwa inama. Kuva urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania rwatangira kuburanisha ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, na nyuma yaho rusoreje imirimo igasigara mu maboko y'urwego MICT, harabarurwa bagera muri 16 bamaze kurekurwa. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi muri iyi myaka 10 ishize banyamwema, mu Rwanda babita banyamweru, 15 bamaze gupfa bahitanywe n'indwara zo kurukoba, no kuvuga indwara z'uruhu, kuva mu mwaka w'2008. Diane Ndonse ari Bujumbura araduye inkuru irambuye.
Abanyamwema bakunze kuba bari bamagoyagi mu magara yabo. Abaganga bavuga ko ivyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo hitwa melanine ifasha kurinda izuba, maze bigatuma urukoba rwabo kwamagwiziziwe n'indwara. Nubwo atarusasuma rurakogwa, urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe Kasim Kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo.
Tunavuga muri make ko amagara yabo ameze nabi. Tumaze kubura abarenga 15 kuva 2008 gushuba umunsi. N'ubu dufite abo bumva 12 nibo tuzi ko tubaza ko bo bari benshi kurusha bo bagwaye, nuko taragera rusasuma ko uburyo bwo butugoye. Muri make amagara yabo ameze nabi cyane.
Bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari kibazo kuri bo. Siniremera Jacques ni umwe mu basinzikaye. Izuru ryiwe rimaze gucikamwo kubiri kuko udashobora gushikira ubuvuzi nyabwo.
Bitangura hatanguye ari ihere, agahere gato kagenda karakura, munyuma gakuze karatoboka. Kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nk'ahabora habora havunguka havunguka, kushika rero naho igice cy'izuru cyose kigenda. Narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya Muyinga.
Ama bakubwira gute none ko batakuvengukira
mu ntara ya Muyinga? Nta na kimwe bashoboye kumbwira usibye gusa ko nasabye kasimati jembo ni ngwaranje gumiduga, kandi ku bitaro by'i Muyinga ntacu bamfasha kibafuma andungike ku bindi bitaro bibishoboye. Kasima cambira ati ngo jewe ndabico no kumarira.
Ivyo biruko mu gihurongoye ishiramwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu Burundi Kasim Kazungu avuga ko uretse ko atabaganga babahinga mu kuvura indwara zo kurukoba, leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura.
Leta nko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere n'amafaranga menshi, kuko hari imiti aho mu Burundi itaboneka, n'abaganga bo nyine bazobereye muri ubwo indwara zo rukoba ntabahari. Bituma rero leta takinini ifasha cyane cyane gushikira nganje. Egugiye barakwandikira bwenda kubona abaganga bo ngaha mugabo ntacyo bashoboye gufasha. Kenshi dusanga bimaze kuba kure. Ubushikiranganji buramaze kwandikira abanyamwema babiri aho i Bujumbura n'abandi bagiye Musema, mugabo kubera ko atavyo bashoboye usanga atatu twotagira. Kudufasha barabishaka, mugabo bikeneye ko tujya hanze. Nawe kujya hanze ntavyo bashoboye. Habuze uburyo kuko mu bushikiranganji kujya kuvuza umunyamwema hanze ntavyo bagira, niko batubariye.
Kasim Kazungu abandanya avuga ko izi ngorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa. Ni nko kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose, kwamana inkofero ku mutwe, amarori akingira amaso, bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba. Ariko rero ababyeyi bafise abana b'abanyamwema harabavuga ko atabushobozi baronka bwo kwitwararika ibyo byo kubakingira indwara.
Ntabwo binyorera na gato, kuko naje ubwanje kubera ku mibereho mbaye nuguma niruka njahanja kugira ndabe yuko twobandanya tubaho. Cyane cyane nihutira ku bintu bya rasiyo nk'ibintu by'inyambaro cyangwa by'amavuta yo kwisiga nta marando nka.
Ariko kandi urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafise ubushobozi bwo kugura ibyo byambagwa byo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu cy'u Burundi.
Nko muri Tanzania barafise amavuta basanzwe batangwe kwisiga, basanzwe bakingira uko bajya abazungu bakunda kwisiga. Ayo rero arazimbye. Narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafite 25 mg kugwa mu madolari 30. Bu barafise bariko baranayakora hano bito Kilimanjaro. Barambwiye hari mwaka wa 2014 nimba tubishoboye tubigure, mugabo ntayo dufise. Kwa amavuta atuma akingira urukoba, ayo twisiga ino nayo korosha gusa urukoba ntazuba akingira. Ibindi naho ni nkofero izo turonka ino usanga zitameze neza, kuko nizo bakora ntibabikora en conséquence y'urukoba rw'umunyamwema oya, kuko no muri Afurika aho babikora ntabyo bazi. Niyo ngo rende ufise mugabo ibyo byose nibyo dukeneye bwo gushyira ukingira urukoba rw'umuntu agendana n'ubunyamwema.
Aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya cy'imbo cya kamwizuba gishi bavuga ko bobo bageramigwa cyane. tumenyeshe kandi ko banyamwema mu Burundi baharugwa kubarenga 2200 nkuko utwari shirahamwe ryabo abivuga. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya uyu munsi ni wa 14 ni nawo wa nyuma mu majonjora mu rwego rw'amatsinda. Umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko abona bihagaze.
Iminsi irarushaho kwicuma ari nako amwe mu makipe arimo gusezera andi agashimangira ibirindiro mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi cya 2021 mu mupira w'amaguru ririmo kubera mu Burusiya. Kuri wa kane nibwo urutonde ndakuka rw'amakipe 16 agomba kugundagurana muri kimwe cy'umunani kirangiza rugomba kumenyekana. Muri iki cyiciro ni hahandi umwana arira nyina ntiyumve kuko ni ugutsinda ugakomeza cyangwa ugatsindwa ugataha. Kunganya nta birimo. Muri uru rugamba rw'abagabo ruzatangira mu mpera z'iki cyumweru, ikipe y'igihugu y'Uburusiya igomba kwisobanura na Espagne, naho Portugal igahura na Uruguay. Ubufaransa buzahura na Argentine, mu gihe Denmark izacakirana na Croatia. Imikino y'amajonjora yo mu matsinda yose nirangira kuri uyu wa kane, hazamenyekana gahunda yuko amakipe umunani yandi azahura muri kimwe cy'umunani. Amajonjora kandi ahitanye ikipe y'igihugu y'Ubudage nubwo ariyo yari yaregukanye igikombe giheruka. Kugeza ubu nubwo ikipe y'igihugu ya Senegal ariyo yonyine isigaye igihanyanyaza mu makipe yose yarahagarariye Afurika mu gikombe cy'isi, ntacyemeza ko nayo izashobora kwambuka urutindo ruyigeza muri kimwe cy'umunani kirangiza. Jean-Pierre Habimana, umwe mu banyamakuru b'imikino mu Rwanda, arashimangira ko muri iki gikombe cy'isi hagiye habaho gutungurana, akagaruka ku ntege nke z'umugabane wa Afurika wari uhagarariwe n'amakipe atishoboye akagenda avamo urusorongo.
Nabanza yenda nkavuga yuko igikombe cy'isi gisa nkaho cyatunguranye, koko amakipe twari twiteze yuko ashobora kwitwara neza amenshi yagiye asa nkaho azamuka cyangwa se atsinda biyagoye. Bivuze yuko rero abenshi bagaragaza yuko bagifite ubushobozi ndetse n'amakipe amwe namwe akerekana yuko agishoboye. Ariko noneho ngarutse by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, amakipe yo ku mugabane wa Afurika nta kintu kigaragara yigeze atwereka. Twahera nko ku kipe ya Misiri yamaze no gutaha, ikipe ya Maroc nayo yaratashye, ikipe ya Tunisia yaratashye, ndetse n'ikipe ya Nigeria nimugoroba nayo yarayitashye. Ni ukuvuga ko rero ikipe dusigaranyemo ni ikipe ya Senegal, kandi nayo ubona yuko itabashije guhagarara neza isaha yose nayo ishobora kuba yataha.
Habimana akomeza atangaza ikipe abona ku giti cye izajyana iki gikombe.
Icyo navuga ikipe naha amahirwe nubwo twavuga ko bikiri kure, ariko ikipe igaragaza yuko ifite ubushake abenshi navuga ko batarimo no guha amahirwe ni ikipe ya Argentine. Argentine ubundi umukino ubanza yarawunganyije ukurikiraho irawutsindwa, uyu waje gukina wa gatatu yaje kuwutsinda nawe utsinda bigoranye. Nkaba navuga rero yuko ikipe ya Argentine ku ruhande rwanjye nge niyo ndimo guha amahirwe ko ishobora no kuzitwara neza ku buryo ishobora kugera ku mukino wa nyuma, koko kuzamuka muri kimwe cy'umunani izahura n'ikipe y'Abafaransa. Ni ukuvuga ngo ikipe y'Abafaransa basanzwe bamenyeranye. Impamvu mvuga ko bamenyeranye, abasore bakinira ikipe y'igihugu y'Abafaransa basanzwe bakina n'ubundi ku mugabane w'u Burayi kimwe n'abakinnyi b'ikipe ya Argentine. Ni ukuvuga ko rero nta gitinyiro kirimo, bashobora no kuyisezera ugasanga yibonye muri kimwe cya kane, kandi ikipe imaze kugera muri kimwe cya kane iba yamaze guhindura ibitekerezo. Ikibireba cya mbere ni igikombe.
Umukino wa nyuma w'iki gikombe cy'isi uteganyijwe ku itariki ya 15 mu kwezi gutaha kwa karindwi. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya, Umurundi Eric Biribuze niyo ari mu Burusiya arakurikira iyi mikino, yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Cyerere ndingaha anye narake nacyukuraba uyu mupira, hanyuma ejo nkuko babivuze naravye imatch ya Brazil na ntuzeye na Serbia, hamwe na match ya Mexico na Suede na match y'Abadagi hamwe na Scotland. Urumva icyambere na mbere nashaka kubabwira, Urusiya abantu bose baracyohewe, baracyohewe no kubona aba abanyamahanga baje muri iki gihugu, batwakiriye neza, batwakiriye n'amahoro n'akamwemwe kenshi, bararyohewe kubona yuko bafite abantu bose bava mu bindi bihugu baza muri iki gihugu. Hanyuma urazi mwene rukino rwagenze, birashimeje cyane kubona nk'igihugu nka Korea du Sud ishobora gutsinda Ubudagi. Ubudagi twe twatuzi ko buzobandanya kubera ko nicyo gihugu catwaye igikombe cya Coupe du Monde iheruka yabereye muri Brazil. Ni twese twiyumvira ko bigenda kutyo, ariko batsinzwe ibitsindo bibiri n'ubusa. rero nokuvuga ko nta numwazi uzotwara iki gikombe nta numwazi ingene bizogenda ariko ibintu byose bimeze neza nkuko mubibona ku ma televiziyo yanyu aya ma match yose ameze neza cyane ariko ambiance yo ngaha imeze neza kubera yuko abantu bose bazi uzotsinda ha mu Rusiya abavuga badufashe neza
mu nkino ziza kuba uno munsi kuwa kane Ubuyapani buzaguhura na Pologne, Senegal ihure na Colombia, Ububiligi buhure n'Ubwongereza, Panama ihure na Tunisia. Ku byerekeye imigwi yo muri Afrika hasigaye Senegal yonyene niyo isigaye itwaye idarapo rya Senegal na Afrika nzima. Muri rusange muri make ubona imigwi yo muri Afrika yavyifashemo gute yaratangaje ine yo simaze kuvamwa hasigaye Senegal yonyene. Niki he kibuze muri make?
Jewe ndiko navyumvira imigwi muri Afrika laho haje bitanu. Babagize imikoshi baratsindwa na Iran hanyuma urikuraba nka Senegal kwese tize yuko Senegal izotsinda twifuza ko yotsinda ikugira ibandanye ico kame twarabonye yuko kandi niho narindi Argentine na Nigeria Argentine na Nigeria amaze guhura gatanu Argentine imaze kwatsinda gatanu ari kuravyo mipira yose nta numwe urumva yuko Nigeria itarimo Argentine irasinya Nigeria je wicho nibaza gituma Afrika tutabandanya cyane nibaze yuko hageze yuko tugira confiance turagira ubwoba uravye ingene Korea y'Isuti ngena kinye n'abadaki yigeze gira ubwoba
ndagucireremo hari nabavuga ko imigwi yo muri Afrika yimaze nk'ukwinjiza igitsindo umenga ikija mu minsi mikuru ikibagira nta concentration bashobora kugira mu mwanya urukino rw'umupira w'amaguru rumara imigwi yindira maze kubibona icyo ni kibazo gikomeye nibaza kwico kibazo cotero gwinyisha gute muri make cyane
cyane vyemera cyane ndikunda raba hingene abakoreya guri muri Sudan bazatinya nibaza ko abanyafrika batkeneye kubona yuko umupira udashobora guhera iminota 90 idaheze je nararavye nkuko mubivuze ingene ubu na Argentine bari bakeneye ikitsindo twari dufite iminota itanu urashobora kuyihagarika ariko twe twarabona yuko twabuze ubushaka bwacu kugira ngo dutsinde rero nibaze yuko abanyafurika ni ukwitonda nkuko bivuze tumaze gutsinda igitsindo nta kwemera ibyo bintu urondera ikindi gitsindo ejo Nigeria yari kubandanya irondera gutsinda ikindi gitsindo mwarabonye yuko ejo atake yari ikiriho bagumye gusa bari muri defense uye muri defense abandi baca baza kubatsinda rero nibaze yuko ipire hava ikina n'umunsi Ububiligi bawukina n'Ubwongereza nibaze ko Bujumbura natwe abantu bakunda kuraba zeye aya ma match yo muri Angleterre abantu bakunda Chelsea bakunda Manchester United cyangwa Manchester City imatch yo ndibaza kizoba iryoshe cyane gose Ababiligi n'abantu dufite histoire cyo kimwe nibaza yuko Ababiligi aba bana b'Ababiligi b'uyu mwaka bashobora gutsinda ejo kandi bibaze yuko bafite chance ku tamandi bose kugitwara
murakoze yari Eric Biribuze umurundi ariko akwirikirana igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu Burusiya akaba ari mu gisagara cya St Petersburg mu Burusiya tubako turavuga aho ibintu byifashe gushika ubu muri icyo gikombe turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.